Munyuba kwa za seminari nguru ya Katoliki Gitega, kubakuru wa kane kugeza kuri wa gatanu, akorani ya menyesha makuru wa serukira leta, mashirahamwe yigenga, imigambwe, amashirahamwe n'ibisata mpuzamakungu. Bariko bigira hamwe ukuntu honagurwa igisata c'itangaza makuru mu Burundi n'amategeko kigenga. Yugururiye inama icegera c'umukuru w'igihugu yemeje ko muri imyaka itandatu iheze, imigenderanire yatitutse rwose hagati y'ubutegetsi n'imenyesha makuru, yavuze mu rurimi rw'Igifaransa.
Igikorwa c'itangaza makuru muri imyaka itandatu iheze carahungabanye, dutegerezwa kuvyemera. Hari ibimenyesha makuru byatwawe no kuniganira ubutegetsi biciye mu nzira itari ya demokarasi. Ibyo byatumye haba ukwinubana hagati y'ubutegetsi n'itangaza makuru muri rusangi.
Claude Bocu waserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi nawe yamenyesheje ko habaye utwigoro mu vyerekeye ukubahiriza ubwigenge bw'itangaza makuru. Uwo mugabo yakoze ibishoboka byose kugeza ibihano vyari vyafatiwe leta y'u Burundi hamwe na bamwe mu bategetsi, harimo umushikiranganji wa mbere Jacovendera ko buca bibakuweko, ariko yemeje ko amenyesha makuru bagiterwa ubwoba mu Burundi.
La liberté de presse reste cependant un enjeu de taille.
Ubwigenge bw'itangazamakuru ni ingirakamaro mu buzima bwa minsi yose. Nico gituma ashimira abamenyeshamakuru b'Abarundi benshi bakorera mu cuka kigoye bagahangana n'isugerezwa, iterabwoba, hamwe no kutizerwa na bamwe bamwe mu bategetsi n'abandi banga kubaha makuru.
Bocha serukira umwe bwa Buraya yavuze kandi ko agashahara k'abamenyesha makuru mu Burundi ari ntica ntikize. Ibi cegera c'umukuru w'igihugu asanga biri mu bituma mu gutakaza kanovera.
Pour faire face aux difficultés financières, certaines radios ou TV ont pisé leur personnel.
Mu guhangana n'ubukene, amaradiyo n'amateleviziyo amwe amwe yarondereye abakozi mu rwaruka rw'abashomeri rutagira ubumenyi na bukeya. Ibyo byugururiye umwuga ku buhunzi, byaciye bituma umwuga utituka, utubahiriza amategeko y'umwuga biba umugani mu mwuga w'abamenyesha makuru.
Onezime hari ubuntu atwara urunani rw'amaradiyo mu Burundi ya BR yatubwiye ko yiteze intango nshasha inyuma y'inama.
Mukuri turiko turava kure uhereye nko mu mwaka w'2015 mabonye yuko hakozwe ibintu byinshi bitabaho mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Havuzwe ko amaradiyo yaturiwe, havuze abanyamakuru bahunze, ariko icyiza tumaze kubona nuko hariho n'iyindi mvugo iriko iregereza cyane cyane abanyamakuru, ibinyamakuru hamwe mbere na leta. Tugira tuti rero ejo ni heza, buca kumbure ibinyamakuru byo mu Burundi byerekana koko bikagaragaza ishusho nziza y'igihugu, kumbure tukavuga rumwe nabo twahora twibaza yuko ko tutavuga rumwe no kuvuga leta.
Muri imyaka itatu iheze Burundi bwungutse ibibanza 53 byose buva ku 160 buja ku 107 mu cegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mu isi. Ariko mu cegeranyo c'umwaka w'2021 ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta ya Burundi ikandamiza abamenyesha makuru bigatuma bahitamwo kugira ibintu bimwe bimwe bafata nk'ibwishwa bakareka kubikora kw'inkuru. Icyo cegeranyo cyagize imwe mu mirwi yagaye umugambwe uri ku butegetsi zisenda DFDD nk'urwaruka rwawe imbonera kure kuba baburabuza, bagakubagura, bakongera, bagatera ubwoba bamenyesha makuru bikekwa gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, naho ibwizo nshingiro ry'u Burundi ryemera ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushikiriza ivyiyumviro. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.